Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese, turi kumwe kuri uno munsi wa kane, itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2019, muri studio 5 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese. Mu Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cibura ry'amafaranga y'agaciro.
Rero mwaraciye mu mabiro dushanje nkana cha nk'atanu bakababwira ati nta mahera dufite. Ndemeza ko ari nta mahera dufite mu mabiro dushanje. Amahera twahora turonka yaragabanutse gose nk'ibice novuga birenga 90%.
Uyo ni Alexandre Nsabimana, serukira amashirahamwe agura kongera akagurisha amafaranga y'agaciro mu Burundi. Nimwe mu nkuru tubafitiye mugume ku maradio yanyu. Haraheze hafi ukwezi amafaranga y'agaciro agabanutse ku bice birenga 90% mu mashyirahamwe hayagura kongera akayagurisha mu Burundi. Ni bimwe mu byashikirijwe na banyene amashyirahamwe mu nama yo kuri uyu wa kabiri, aho bariko bararabira hamwe ingene bushira mu ngiro ivyo baherutse gusabwa ni banki nkuru y'igihugu BRB. Ni nkuru y'abamenyesha y'abanywanyi bacu b'Ijwi rya Amerika mu Burundi.
Inyuma yaho ibanki nkuru y'igihugu BRB ishinze amategeko mashasha kuva ku 17 z'ukwezi guheze, amashirahamwe agura kongera kagurisha amafaranga y'agaciro avuga ko ingaruka zijanye n'uruhombo zimaze kwibonekeza. Userukira abanye nayo mashirahamwe Alexandre Nsabimana avuga ko atabantu bakigurisha amafaranga mva makungu.
Biro dushanje izarizo zose kuva turonse ajya amategeko igitigire cy'amadolari turonka cyangwa amahera y'amanyamahanga turonka cyaragabanutse cyane ku buryo nk'akarori usanga nk'umuntu umukiriyaje yemera kugurisha nk'amahera 10 cyangwa 5 cyangwa 20 kugera ronke ayabara fungura mugabo akavuga ngo ndazi ko bizoca biduga ejo bare kandi ndiri. Rero mwaraciye mu mabiro dushanje nkana cyangwa 5 bakababwira ati nta mahera dufise. Ndemeza ko ari nta mahera dufise mu mabiro dushanje. Amahera twahora turonka yaragabanutse gose nk'ibice novuga birenga 90%.
Abagurisha amafaranga y'agaciro mu mashyirahamwe bavuganye n'isoko ry'Ijwi rya Amerika bavuga ko bigoye kuyagurisha kuko bayagurirwa ku giciro gito mu marundi bagiranje nuko ibiciro vy'ivyo basuma vyifashe ku masoko. Basaba leta ko igihe igiciro cyo kugura ayo mafaranga kigabanutse vyo bangombwa ko n'ibiciro bigabanuka ku masoko. Se bavunja gusa n'abayarondera ntibiborohera kuyaronka. Ku bw'ivyo umwe mu bayagura asaba ishyirahamwe bagiye kwiyungamwo ko ryo yasabira muri BRB.
Nazi ko muri BRB misi heze bitaragorana byo durashanje baraduha bitatu mu ndwi amadolari kugira ngo twingunganye. Nasaba rero association ko modufasha kugiranira ibiganiro na BRB naho turi mu bihe bidasanzwe dukore nyine nk'abari mu bihe bidasanzwe ko murazi ko bitoroshye. Kikisho watugendera tukababaza ibibazo yanye abo muri BRB n'amadolari bakatubwira ngo nimwingunganye uko mukuye nyine musaba mu yaronka muyakorore ko musaba mu yaronka.
Tubibutse ko bimwe mu vy'amashirahamwe asabwa ni banki nkuru y'igihugu biriko bitera ugo ruhombo harimwo ko bokwiyunga mu runani rumwe kugira bashobore kugenzurwa vyoroshe. Ikindi ni ugutangira ingwate y'amafaranga angana na 10 million z'amarundi mu ibanki BRB kugira ishirahamwe ryemerewe gukora. Ayo benshi bafise amakenga. Umwe mu bari mu nama abona ko ari uburyo BRB yashatse kwama ibaca amande ko yishakiye.
Kera hamwe batoronka raporo nyamunsi ntihabe ibintu by'amasansi kuko urumva deja ubu sanksiyo nicyo kintu kizoba kiri imbere ko tuzoba twashyize deja amafaranga ku makonte. Urumva niyo bazoza bakuramo mu dukosa twose tuzoba twakoze. Rero bimwe bimwe ni ukuza baraba kubera iki iki kintu cyashitse cyangwa bakanatubaza cyangwa mwebwe muduserukira bakababwira ati hari ibintu runaka bimeze uku n'uku 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 bitameze neza byoba bitewe n'iki kugira ngo basanksiyone ariko hamaze kuba kutumviriza.
Ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kiramaze imyaka gisa n'ikitaratorerwa inyishu mu gihugu. Ibiciro byo kuvunja bizwi n'amategeko nubwo bavyanditswe imbere y'amazu sivyo bikurikizwa. Muri kino gihe haramaze kubizira. Jackson Simbananiye batazira kirahwata numwe mu bafise ishirahamwe rivunja amazindwi zibiri afungiwe hamwe n'abandi bagenzi yo 20 mwibohero rikuru rya Mpimba. Bagenzi babo basaba ko bofungurwa.
Hari umuntu afunzwe afise biro dushanje abandi nabo harimo abafunzwe batagira aho bakorera. Ahanini rero kumbure amategeko iyaje ntabo batagira aho bakorera hari gihe batayamenya. ufunzwe nawe kandi yari yayabonye ni bimwe twavuga ati hari gihe gacamwe umuntu agasamara ariko ico dusaba nuko gusa kumbure leta na berbe bo byuri kigongo bakamugirira kigongwe agasubira gakora tugakorana nkuko twahora na cane cane tukubahiriza amategeko na cane cane muri ajya amategeko nyine baravuga yuko umuntu bamwavertisa hanyuma bakamuhana ariko ibyo umenga ntibyabaye
mu vyibanki nkuru y'igihugu isaba abakora akazi ko kugura no kugurisha amafaranga y'agaciro harimo gutanga uturusho kuwerekanye uwarenza amategeko muri ako kazi.
Harakoze mugenzi wacu Desire Hatunyimana dusomeye inkuru y'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yateye yatanze imfashanyo nako y'amadolari ibihumbi 55, ni ukuvuga agera ku miliyoni 50 mu mafaranga y'u Rwanda. Amakoperative ane akora ibikorwa birimwo uburimyi n'ubworozi, ni muri programme ikora buri mwaka yo gufasha abanyagihugu bari mu makoperative guhindura ubuzima bwabo bakora imigambi ibateza imbere. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Amakoperative yatewe inkunga na yatsinze nyuma y'ipiganwa ryabaye aho amakoperative 33 ariyo yari yaje mu irushanwa hagatsindamo ane yahawe inkunga kuri wa kane. Menshi mu yatoranijwe asanzwe akora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Mu makoperative yatsinze atatu yahawe inkunga igera kuri miliyoni 15 mu mafaranga y'u Rwanda, imwe ihabwa inkunga ya miliyoni 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Peter Vroman watanze iyi inkunga yavuze ko iyi programu yitwa Gufasha Kwifasha isaba uwatewe inkunga kuba afite 10% y'umushinga wose.
Gufasha Kwifasha program gives grants of up to $15,000 per organization. Each cooperative must contribute 10% of the project amount, either in financial contribution or in goods and services.
Aragira ati iyi programu yitwa Gufasha Kwifasha itanga $15,000 by'amadolari kuri buri mushinga. Uwahawe inkunga agomba kuzana byibura 10% bingana n'agaciro k'umushinga, bishobora kuba imirimo y'amaboko ye cyangwa imirima. Amakoperative yahawe inkunga ba nyirayo bavuga ko bagiye kurushaho kwiteza imbere. Uwizeye Imana Beatrice uyobora koperative Twiteze Imbere ihinga ibigori, soya n'inyanya mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo yahawe inkunga y'amadolari 15,000,000 bingana na miliyoni zisaga 14 mu mafaranga y'u Rwanda. Na koperative ya Madamu Kankundiye Laurence wo mu karere ka Kayonza bakora ubworozi bw'inzuki bemeza ko inkunga bahawe igiye guteza imbere imirimo yabo.
Aya mafaranga tubonye tuzayakoresha mu kongera no kuvugurura mbere na mbere ubuhinzi bwacu bw'ibigori na soya, dutunganya ibishanga byacu dukoreramo kubera ko nta mazi bigira. Noneho tugiye kujya twuhira kugira ngo tubashe guhinga noneho bya byiciro byose, ko twahingaga icyiciro kimwe cy'imvura gusa, akabona ubwo imvura igwa ari nyinshi ikatwangiriza. Ariko noneho ubwo ni ukuvuga ngo tuzatunganya ku buryo na cya gihe imvura ibaye nyinshi itabasha kutwangiririza.
Ubworozi bwacu bw'inzuki ziba zishaka kugira ngo zibone ibyo kurya. Akarere kacu nakabamo ubutayu, ntabwo zikunze kugira nk'iyo tubonye nk'igihe cy'izuba ziragenda umusaruro ukaba muke. Ubwo rero nuba ngo mu mushinga turimo gutegura harimo kugura ibigega tugafata amazi kuzishakira ibyo kurya kuzitunga kugira ngo zere kujya zijya kure.
Muri uyu mushinga mugiye gutera ibiti
by'amaronji, by'imbuto, amaronji, amatunda z'amapapayi, amavoka n'amadimu kugira ngo ibiti nyine bigire indabyo zijye zibona aho zihahira zitagiye kure.
Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative mu Rwanda Professeur Jean Bosco Harerimana yasabye abahawe iyi inkunga kuyicunga neza kuko abazayisesagura bazakurikiranwa.
Muzi ko RCA dukora ubugenzuzi buhoraho, abayakoresheje nabi tuzabafata tubibaryoze. Nimuze hano nk'abakuru b'abanyamuryango ngo mwibwire ko ari ayanyu mugende muyakoreshe nk'uko mwabivuze igihe babasuraga, nimuteye akoresha uko mwabisezeranye muzabiryozwa.
Mu myaka 20 ishize ambasade ya Amerika mu Rwanda imaze gutera inkunga amakoperative 188. Imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA igaragaza ko mu Rwanda habarurwa amakoperative asaga 970 agizwe n'abanyamuryango basaga 5 million. Aya makoperative yose akaba afite umugabane shingiro ungana na 47 billion. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 25 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, amakuru arabandanya. Bamwe mu bagendana ubumuga bo mu gihugu cy'u Burundi bakora ubucuruzi bubasaba kujamuka imipaka, bavuga ko imirimo bakora yo kwambutsa ibicuruzwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivanye mu Burundi byabateje imbere. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, Vedast Ingabo.
Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi muri inkambi y'agateganyo ya Sange, Bwana Frank Ngandu, atangaza yuko muri iyi nkambi yarimo impunzi 600, bimuriye 300 mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira iri mu mujyi wa Uvira, kugira ngo babone bacumbikira izindi mpunzi z'Abarundi zikomeje kugana inkambi zivuye mu ntara za Cibitoki, Bubanza, Ngozi ndetse na Kayanza, kuko muri zo hari impunzi zimaze ukwezi kose ziri hanze y'iyi nkambi. Izi mpunzi zirimo izari zimaze igihe kirenga amezi 4 muri iyi nkambi, ubwo zurizwaga ibikamyo 4 bya seri zerekeza mu nkambi ya Kavimvira, zari zifite ibyishimo byinshi kuko zigiye kuva hafi igihugu cy'u Burundi zahunze.
Ni umunezero ntangere ngitse, kuko mu minsi nari maze ngaha nukuri nabanye n'abagenzi twarabonye byinshi, ubu rero nkaba nishimiye kunguruza kugira ngo ntere nje imbere, kuko ibyanzanye ndi ngaha hafi y'umupaka w'u Burundi na Kongo sinigeze numva ko mfise amahoro, kandi nari nahunze mbona yuko ngiye kurondera amahoro kugira ngo ndabe ko umutekano wanje wo kubahiri.
Ni kuvuga yuko tumaze gushika iyo tuko turaja ikintu twipfuza babategetse cyangwa ireta ya Kongo bodufasha kugira ngo bamwe bamwe badusubize ku mashure cyangwa batwongereze umutekano nangire, kandi ndifuje ko badukuye impande y'igihugu cyacu kuko twari ku mupaka, kuko umwasi ndetse yari gushobora kuba yo dusanga ngaha akatubwira nabi cyangwa bakadukorera ibyo twa twarahunze.
Niko bisanzwe Tarsisi ari muri izi mpunzi zimuriwe mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, ahamye ko ubuzima bari babayemo ari bubi bitewe n'isuku rikeya bahuraga naryo muri iyi nkambi.
Urabyo twari turi abantu benshi twari turwaye indwara z'ibihere n'inda, mbese twari tubayeho byafise ibyo twifuka bikwiriye. No kuvuga icyeta bampaye nyishika n'ubu nanyikinje nanyishika nago bantu hindura.
Nduwayo Elias iwe na bagenzi be bagera ku 100 barimo babyeyi n'abana bakambitse hanze y'iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, basaba ishiramwe rya seri kubakira rikabinjiza mu nkambi, kuko aho bari bafitiye ubuzima bubi bitewe n'uko badafungura kandi banyagirirwa hanze.
Jewe nashitse muri uku kwezi kw'icenda, ubuzima tubayemo hano hanze n'ubuzima bugoye. Ikuvuga ko turara hanze, imvura, imbeho, abana bato imwanya n'umwanya baragwara, tukabona ko ubuzima bwacu buhangayitse. Ikuvuga mu kuza twasize umutekano ari mubi hariya, tubona yuko twohungira hino kugira turonke umutekano. Mugabo twadusabye ko ababyeyi nka Hansel batugirira uburyo bwose, akadukura ngaho akadushyira natwe mu gipangu, kandi bakaturosa ukuntu twofungura, ntitujya ntitugira nte.
Ngirici Mpaye Jean Helene ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko, yageze muri Sange tariki ya 16 y'ukwezi kw'icyenda 2019 avuye muri komine Mugwi intara ya Cibitoki. Aracari hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sange, ntarahabwa uburenganzira bwo kwinjira imbere muri inkambi. Avuga yuko ubuzima barimo bwari bukwiriye kubonerwa igisubizo n'amashyirahamwe ashinzwe impunzi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabakiriye.
Turirirwa tudafunguye rikarinda rirenga, ntariko kujya baturiye nukuri aho nka twebwa bakecuru ntitubasha kuza gucingero twirirwa ngo hakumbuka iyo tubuze duca tujyama tugira ikidufasha rero nuko mwodushikira imbere bavyeyi mukatugwanira natwe tukareba ko twokira ya marusha imvura iguye tuguma aho hanze niba twugurura mu gipango nkwambure.
Ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya Uvira buvuga yuko aba barundi bahabwa ubuhungiro ari ababa barahunze umutekano muke bagenda bahura nabo mu gihugu cy'u Burundi, abandi nabo nababa barahunze bitewe n'uko batotezwa kubera ibyumviro byabo bya politiki. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika muri Sange mu ntara kivu y'amajyepfo.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Ijwi rya Amerika. Inyuma yaho habereye ibiganiro byo mwibanga hagati y'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana hamwe n'abanyepolitike bamwe bahurikiye mu runani Senared. Abanyepolitike babiri Anese Niyonkuru hamwe na Mamese bansubiye ko bahurikiye mu rugo runani baratahutse bari Bujumbura kuva kuri umunsi wa gatandatu w'indwi iheze. Mu nama abanyepolitike bagize n'abategetsi bo mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu bavuze ko bagiye gutegura itahuka ry'abandi banyepolitike bari hanze y'igihugu. Mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Aime Pascal Nduwimana harongoye ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike mu Burundi hamwe na Chauvino Mugwengizo mukuru w'urunani CFOR ruharanira iyubahiriza ry'amasezerano y'Arusha bagarutse kuri urwo rugendo. Aime Pascal Nduwimana atangura avuga ukuntu yakiriye urugendo rwo gutahuka kwa abanyepolitike bo muri Senared.
Kegemo muho mu mashyirahamwe asanakiranira ibyicaro by'imigambi cyane abashaka inyungu twebwe turi mu bantu twanashimye uyu muzo wabo ko turashima yuko baja ni n'abarundi bacu ni bene wacu kandi baje iwabo kandi murazi yuko burya iyo umuntu ari hanze atanezerwa atanaryoherwa rero kandi murazi ko uyu mwaka uza ni n'amatora nayo mu murazi ajamo aba banyamigambwe banarondera ibi bibanza rero twebwe twitwara na tuya kamo turasura navuga tuti icyo kuri turagomba kwabahunze baja bataha rero twebwe rero uku kuza kwabo twarashimye cyane kandi turanabishima kandi tukanashima ingene abajeje intwaro babahaye ikaze kandi bakavugana bati muri isanze rero turafite rero ibyizigiro ko amatora azoba atunganijwe atamahema twebwe rero turi mu babishimye ko bahunguka ko bataha ngo banifatikanye hamwe n'abandi.
Abanyapolitike nk'uko mwabyumvise bari mu Burundi kugira ngo bategure itahuka ry'abandi banyapolitike ku bwanyu boba bari mu biganiro.
Twebwe kuti ku urunye twarabonye ko banarusa kanya baranavugana n'abajejwe ubushikiranganji ndetse na Anisheta Bugatinje ngo nshirinzira abandi hanyuma batahe. Turibaza ko bakibonana bakivugana mugabo kandi turizeye ko bazogana abandi ko bazotaha twebwe igihe tuzohura nabo bakatubaza ati mu bivuga ko iki twebwe tuzobatera intege tunabage tutene muhamagara abandi baze rero tubibaza yuko abajejwe intwaro abajejwe ubutegetsi hamwe n'abahungutse ko bazoganira kandi twaranabonye ko bahuye ko bavuganye kandi ko bari ales rero twifuza ko n'abandi ko mutabataha
mu kanya gatoya cyane rwose. Akizero mufite ko niba hari ibiganiro biri ko biraba canke imishikirano akizera ko hazogica bivuyemo ni nakangana iki kuri bwebwe turazi ko hariho ibiganiro byamaze imyaka irenga itatu ariko atacavuyemo akizero kanyu kangana iki
Sebe turafise ibyizero kandi turanafite n'ibyizigiro kuko aba baji wacu burya bijya biganiro barahenda abantu ugasanga haje abantu imbere atari bo mugabo rero ko baji wacu bari wabo bari kumwe na mwene wabo ibi biratandukanye rero n'ahandi wumva ngo iyarusha kandi sinovuga ngo ni ibiganiro bijya bindi wadawumva ngo abasadiki abandi ngo barasaba ibindi bo baravuga bati turifuza ko umutekano uba mwiza kandi turaje ngo ajya amatora tuyategure turi kumwe urumva ko biratandukanye rero twebwe turafite ibyizigiro kandi turafite n'icyizere ko ari ibiganiro byo kuyaga nk'abavukana atari ibintu byo kunanizanya oya rero turafite
Mwishika na shofi ino mwengi Zamurongo ye mwari sefo itahuka jawa nya politike mwengi mwaja kiri gute
Mwari sefo usu mwari mwunani mwini gamge na wanyi politike Kwebge mwengi na mbele dushaka tuibuta warundiko tutige zetuwa anga kwebge kuwa tota hamudu uchati chamabu nitwige zetuja anga ubo twane turi ko turaharenga na ntayo inzira twoca ngo kugira igihugu cyacu gisubire kwituze kuko gifite ituze ibari ituze y'abantu bose barundi bose natwe turimo ntitwatashe ntitwashatse gutaha kubera ituze yacu gusa imitima cyangwa umutekano ikanye twase gutaha kandi ntibiri na hafi kubera ibintu bikimeze kujya bikidindiriye gutaha rero ni byiza si bibi ariko ni mu gihe biba byateguwe neza ni mu gihe abantu baba bicaranye bagashika ku ngingo ziboneka zifadika ingingo zituma igihugu n'abarundi basubira gutekana aha rero muri kino kiringo turimo muri context turimo ivyo bintu ntibirashoboka nashaka nibutse abarundi n'abagenzi b'abarundi b'u Burundi yuko mu mwaka uheze twaraciye ahantu muri Finland aho leta ya Nkurunziza yari yarubitse Edouard Nuyimana n'abandi bategetsi bo mu butegetsi bari baje kubwira batwumvishe ko twovugana tukayaga iz'u Burundi hanyuma ibyo biganiro tugataha twese kubwira tubibandanize hariya yuko abazungu baduhenda yuko amashyirahamwe mpuzamakungu baduhenda yuko kandi adutungira ko jewe n'ibyo nari ndongoye indwate narenze nabishyuye yuko bidashoboka ko twenyine uko turi imigwi ibiri twizigira ikibazo cy'u Burundi kuko icyo kibazo cy'u Burundi ni kibazo gihambaye gikomeye ni kibazo cyatumye abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza batakaza ubuzima bwabo ni ikibazo cyatumye inusu y'umuriyoni igice cy'umuriyoni w'abarundi uhunga ni ikibazo cyatumye kubera
ariko mushyira na ishu bino icyo kibazo naho gihambaye icyotorego nyishu n'indongozi zirongo ziserukira abarundi
oya ngiraho nuko wakiriyemo twagiye tuti ibintu byaramaze kuyangara twe na mwebwe ntitotora inyishu naho twotora ishyirwa mu ngiro zabyo zogorana arusha yo nyine yaragoranye kandi yari yarategekanje yuko abasezerano amaze kuboneka hazoshingwa umugwi uzobujejwe gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko amaso abantu bararindiriye ko ubujaho amaso aherayo ibi bijya
twashyize
turabona munsi nuko hatigeze haba uwo mugwi wo kurabira hafi yuko ibyashyizwe ko biko birashyirwa mu abantu bubangutse guhongenga ry'amategeko yogenda gute tugiye twebwe mu mwizerero tukabwihereranya ndumva ko harimo ibintu by'ukubeshanya
mu kanya gatoye cyane rwose Chauvino mumpe inyishu ngufi ngufi mu gihe abo mwahorana mu hari Senarede butahuka bakasubira iburaya ikababwira ko ibintu byifashe neza mwofata inkingo yo gutahuka
bwamena mbere ntacyo bazoshika bashitseko kuko ibyo ingingo zose bazoshika ko azoba ari ibintu byo guhendana bashaka yuko abantu babonye politiki bataha hanyuma icyo kintu bagikoreshe kugira babikuremo inyungu z'amatora berekane ko amatora yatunganijwe neza n'abatavuga rumwe na leta batashe yuko ayo matora ari amatora ariko arakogwa ariko arategurwa hisunzwe demokrasi eka n'ibintu byose bishoboka ibyo bintu bihenda amaso ntibikunda naho bazotaha bazotaha bahitanana uko bazinanye uko iryo jambo barifunditse hanyuma rero abumva ko ikibazo cy'u Burundi gihagaze gifatiye ku kuntu amasezerano yarusha yahonyanzwe n'ibyiza bikomoka ko ubu bisigaye byarahambwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumunabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana mwiriwe neza muri he ga Ndikumana
ndimugihugu
cha Tanzania murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku rugendo rw'intumwa rwa bamwe mu runani Senarede bari Bujumbura Burundi bakaba bariko bararaba ukuntu usubira inyuma gatahuka bakajijura abagenzi babo kugira ngo batahuke mu Burundi baje mu matora duga ku ijambo ikibazo icyumviro
ahubwo ibyo byo kuba ngo yagere kubatora basike mu ngiro jemera ko icyo kibazo ngo mbona kireka kuko demokarasi mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amatora meza n'intwari bihereye ibyo bintu byo twabanje gushyira inyuma kuko turiko turabiraba ubu hariho dufata nk'umugambwe ukurikira mugambwe CNDD usanzwe uri ku butegetsi mu banywanyi ufite abanywanyi benshi ukurikira CNDD abanywanyi baratotezwa barafungwa ku mugaragaro ingoro z'umugambwe zirabomugwa byumvikane biraboneka neza yuko mu gihugu cy'u Burundi aca mutekano ibyo nakwigana uhari ata amatora meza ashoboka nimba yashoboka nawe atweza kuza guhagararira abantu b'amakungu bakazagahagararira amatora kugira ngo n'abantu babe bose bizere biyumvemo yuko ayo matora ashobora kugenda neza
murakoze Ndikumana mushiya ntahe Aime Pascal Ndikumana mwishuri ki Ndikumana ku makenga afite
bo je imbere ko nda mwishura uyu muvandimwe ari muri na Tanzania ndari mu banze subire ku tuno tumwe tw'umuvukanye uyu Chauvino ariko aravuga ibintu byinshi avuga ngo ntibotaha ngo ibiganiro ngo bidahagarikire ngo n'amakungu idonye je ndibaza ko ndo mu ha ari interano ko yona zibagira kuko ndarushima nawe asanzwe abizi yuko ari hanze kandi arazi yuko burya ushaka ubutegetsi yuko utadaburondera uri hanze kindi nacyo mbere abo bari hanze usanga ari n'abamimigambwe yabo atanabanywanyise twebwe turabizi turi hano turi ngahi wacu hanya nk'uwo baza ati Chauvino mbega wewe nkahamutashe ukabandanya ati politike burya wewe utotogwa arabizi ko atabanywanya fise
rego medeka tumuhe ijambo agira icyo avuze imbere ko duha akanya undi munywanyi wacu Daniela mushya na Chauvino mukanya gatoye cyane rwose
je nibaza ko iyo muntu ataba mu Burundi n'ibyo Burundi atabazi kandi je iki kiganiro ndagishaka ndi kiganiro kivuga ibihari atari kiganiro kivuga abantu ivyo umugambwe wanje navyo arabizi na CNDD irabizi yagaragaje ufite mu gihugu n'umugambwe wacu donc urumva avuga nk'ukumengo ntari mu Burundi ibiriko birabera mu Burundi ntabyazi kandi naho yoba abizi biraboneka ko ku murongo ariko hari umuntu akorera ubwambwe uri ku butegetsi ni y'amashyirahamwe ubutegetsi bwashyizeho kugira bwerekane ko amashyirahamwe ariho sosiyete sivili iriho amaradiyo ariho abanyapolitiki bariho mu bisanzwe ibyo bintu byose ntabiriho
rakoze mugenzi wacu Fredrick Mpundikije guteramisha icyo kiganiro cerekeye ibibazo chanke politike y'igihugu cy'u Burundi muri aka kanya aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye ku ijwi rya Amerika muri studio 5 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika.